Sa Miranda.
Amakuru makuru yaranze
inundwe. Nibereza abakunzi ba radio inzamba gateka kawe kaze makuru yaranze inundwe turiho turasozera. Aya makuru mukamashikizwa naje bumfise niyongere tuhere mu gisata cy'ubutungane na politike. Umushikiza manza kizigenza wa Repubulika amenyesha ko arenga iyo miliyoni ariwe yatumye igipolisi kumufata kubera ibyaha bitandukanye yagirizwa. Akemeza kandi ko bagiye gusaka mu nzu iwe biri mu itangazo yashize habona kuri uyu w'Imana. Avuga ko yavuye afatirwa mu ntara ya Bujumbura ku mutumba Mubone muri komine Kabeze. Umuntu w'igihangange nka General Bunyoni ahunze birahungabanya imitima y'abandi Barundi. Uwo ni ronse ngenda ku Mana cyegeye cy'urongo uyu mugambwe Abanyafrodebo abivuga akaba atangazwa n'ingene inzu y'uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere yagiye gusakwa kandi yasa n'uwamaze kubimenyeshwa n'umukuru w'igihugu. Ariko rero nayo yose ngenda ku Mana akabona ko Bunyoni yarakwiye guhabwa icubahiro kijanye n'urwego rwiwe. Ndabonse ngenda ku Mana akaba yivuga i Buruseli mu Bubiligi aho yari yitavye inama yatunganijwe ku masezerano ya Arusha akaba yaganiriye na mugenzi wacu Alain Majesté Barenga.
Iki cyatangaje abantu bose nuko iyo byose yagirizwa yabogojwe kacha bakamizwe n'ingoma nibasubira kuvugwa ntiyanabazwa nta na kimwe yabanjije. Umukuru w'igihugu ahengera haheze iminsi avuga ati abo bantu bose banyereza amafaranga mu mazu ngira nawe nyine yarimo rero ati tuzuza gusaka tuyabake ati tuzuyagira ibipapuro mbere babyuka basanga ari ibipapuro nimba ko ari kubaburira nimba ko ari kugira ante ati cyadutangaje aheza amezi atandatu angahe amubogoje ngo bagiye kumusaka ngo barondereye amahera. Wewe waramaze kumuburira yoba ari kijuju gutongomera abakiraho kishoboka ashaka kuba yavunje mbere n'amadolari cyangwa n'amayero akajya kuyabika hani hantu kuko urumva yari yaramuriwe. Rero kubona yarahunze birababaje mugabo urumva nk'ibyo byari byamaze gushaka mu bugozi bagatanga kuzabaza kumusaka ntibyari gutuma adahunga. Ariko hari ikintu gitangaje kuza gusaka mwene kujya kumvise byagenze umuntu yose ari umushikiranganji wa mbere akaba afise n'ipete rya mbere rikomeye mu gihugu cy'u Burundi mu by'igisirikare n'igipolisi niwe wenyine afite iryo pete ukagenda kumusaka utaranari mwaka utarari mukurako utarari mwambura ibintu biteye amakenga cyangwa yuko mu Burundi abantu bose burya ntatinyegeye. Rero kubona yarahunze ni ibisanzwe y'umuntu abona ko umenga ubuzima bwe buragiramiwe acahunga. Urumva rero nk'umuntu nk'uyu iyo ahunze abantu benshi bakwitegura guhunga kuko urumva n'ibintu bikomeye cyane.
Mbega yofatwa byoca bikemura ibibazo biri mu gihugu ubukene nibyo byagirizwa cyane ni ikibazo kiri muri CNDD-FDD ibibazo biri mu Burundi bituruka he? Ni ku muntu umwe ni ku bantu abantu bararengera leta bimeze gute?
Yofatwa naho yofatwa ubu nyine nta kimwe cyo hinduka.
Patrick ni nazwe arongo isha hamwe Fokode avuga ko ibyashikiye General Bunyoni byari bikwiye kubera icigwa abandi bategetsi bo Burundi kuko ku ntwaro y'umuhizi Petero Nkurunziza Bunyoni yari atonye cyane hariho abantu benshi agateka kabo kahonyanzwe. Akavuga ko bari bakwiye kubahiriza agateka k'abandi kugira ngo ejo batakiri ku butegetsi akabo kaze kubahirizwe tumutege yombi.
Ku ruhande rwacu kano kamo k'umuryango wa Bunyoni turakumva kandi dusaba abategetsi b'u Burundi ko bokubahiriza uburenganzira bw'uwo muryango. Turasabye umugwi w'igihugu urahije agateka kazi na muntu sende hashi kuko nicyo wabereyeho kubaheza ugashika aho hantu ukirabira ibiriko birahabera. Turasabye abamenyeshamakuru n'abandi bari hagati y'akazi na muntu nabo nyine ko bohagera bagatabariza uwo muryango. Ariko kandi ndangize nibutsa ko General Bunyoni yahora igihangange gikomeye cyane mu Burundi nta n'umwaka urahera. Mu kiringo ciwe hari benshi babugijwe uburenganzira bwabo, hari benshi twasemereye nk'uko bariko barakorerwa ibintu be n'ibinyenya. Nago mafatire ngaho usaba ko ibimushyikiye byo bera icigwa abandi benshi. kugira ngo n'abafisi nguvu uyu munsi yaza ko bakomeye babone ko ejo bino bintu bibandanije nabo bizoshikira abana babo abakenyezi babo nabo nyene ubwabo birahambaye ku burenganzira bw'umurundi wese bwubahirizwa niho honyene nabo bibaza ko bakomeye ubwabo buzubahirizwa batagifise ubutegetsi.
Amakuru makuru twateguriye arabandanya kugira uburundi bushobore gusoka ibibazo burimo vya politiki imibano n'ubutunzi busaba gusubira gukurikiza ivyashizwe ko mu masezerano y'amahoro ya Arusha. Ibyo ni kimwe mu byasabwe n'abitavye inama mpuzamakungu yahuje abarundi bava mu mihingo itandukanye y'isi yasozerewe kuwa gatanu heze Bruxelles mu gihugu c'Ububiligi. Alain Majesté Barenga yari yakurikiranye iyo nama
ku munsi ugira kabiri iyo nama mpuzamakungu abari bitavye bagizwe ahanini cabwenge z'abarundi zigizwe n'abigisha amakaminuza abahinga abanyepolitiki abarongo y'amashyirahamwe bagarutse ku nkingi z'amasezerano ya Arusha yari yubakiye ko kugira asezererwe indyane mu gihugu muri zo harimo ubutungane bunywanisha hamwe no gusubiza muzaba baziteshejwe. Blaise Feimo Habonimana umuhinga mu by'ubutungane bunywanisha yerekanye inkingi Arusha yari yashitse ko kunywanisha abarundi na cyane cyane gusubiza muzaba baziteshejwe aho n'abari bahunze mu 1972 batahutse baza bahura n'abahunze mu 1993 baranywana yagarutse cyane ku mugwi Sentebe wari wizwe neza amasezerano ya Arusha ariko akerekana ko uwo mugwi hakwisunga ibyo Arusha yawushiriweho watangiye guhengamira uruhande rumwe rw'abari ku butegetsi ibyari binyuranye na Arusha hakerekana ubudasa bw'umugwi wari urongowe na Patri Astekana uwo wanywanisha abarundi ariko amaze gusandaba umusengeri Serapio Bambonanire yari yashyizwe n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD byarabonekanye ko yakorera abari ku butegetsi mu kuvangura abarundi ibyo bakabihuriza ko na Kofisel Evariste Ngayimenda yari yaje aturuka mu gihugu cy'u Burundi nawe nyine yerekanye uko ayo masezerano yazingamitswe nkana kubwira umugambo uri ku butegetsi uzane ubutegetsi bw'igitugu ubundi yagarutse kuri ayo masezerano ni Luka Rukingama yahoze avugira leta y'u Burundi aba n'umushiranganji aho yerekanye uko y'amasezerano yahunyanzwe nkana n'umugambwe CNDD-FDD na cyane cyane ibyizo asimbiro ry'2018 byaje risenyura n'ibyahuha n'igigo nkeza zisigayeho mu gushyira ibyizo ashingiro ribafasha gutwara abakoresheje igitugu. Rike Rukingama yibuka ibyo bari ku butegetsi kw'ingingo zo gushyiraho igisoda gihutiyemo bose inzego zirimo bose n'izindi ngingo zitandukanye zorohereza abarundi byari byaturutse mu masezerano ya Arusha. Akaba yibuka ibyo n'izindi ngingo zijyanye n'ubutunzi kunywanisha abarundi ubutungane n'izindi nyinshi zari zatumye abarundi banywana. Iyo nama ikaba yarangiye abayitabye baterereye ibyiyumviro leta y'u Burundi iyo nakorera ko kugira ive mu kaga irimo ko gutwara nabi ubukene agacinyizo n'ibindi bisanze biranze abarundi ivyo nabyo ngo umuti ukaba uri mu masezerano ya Arusha i Bruxelles mu Bubiligi. Alain Majesté Barenga hajye inzamba gateka ka
Alain Majesté Barenga arakenuye amakuru makuru twateguriye arabandanya. Imvugo y'umukuru w'igihugu avuga ko abarundi badakenye ifatwa nk'imvugo y'agashinyaguro abanyagihugu bavuganye na hadwi nzamba gateka kawe bavuga ko bisigaye bigoye nuko bo bivuga kuko ngo ibiciro byaduze ku rugero rudasanzwe. Twumvize bamwe muri abanyagihugu baganiriye na hadwi nzamba gateka kawe.
Cyane yavuga twebwe tuyakira kuko zigise igiti mu gisere kuko nibyo bakumvikana ingene abarundi ubu dusigaye tubara ubusa nk'aho njyewe mperereye hariho amarota amwe twahebye kuko bitagishobora ko umuntu afungwa n'akazi ku munsi musara ku mutaga umuntu ahita amara kudataha munsi yaho kuko aja kurondera muhira rero kuvuga yuko tudakenye icyo kimwe cyenge n'ibihumbi bitanu cyo kihanga igitego k'ibihumbi bitatu n'amajana umunani n'ibihumbi bine n'ukuri atuma ahere kuvuga ko ari umuvugo kuko byadukomeretsa cyane mbese aduteye n'ibyatsi.
Abarundi bashobora kwibaza none mu gihe umukuru w'igihugu ariko aravuga ubu mugabo ukagenda ku isoko ukabona ibintu ibifungurwa byaduze ku rugero by'ukuri bidasiguritse
bata yuko arabira iwe kuko wewe afise ibyuzi bikabiruzuye akoze kubimugurira zina shakora ko abarundi bakenye niyashaka kubibona arazogendera igo ku ngo arabe umukene bupfuzi wa mujyango
umukuru w'igihugu ngo ntiyarakuye kwifatira mu gahanga abanyagihugu arongoye mu kubita ibijuju n'ibinebwe byo nibishikizwa na Epitas Nshimirimana abwira umugambwe MSD kubwiye ngo abategetsi b'u Burundi bakwiye kwiyegereza abo barongoye kugira batorere hamwe umuti w'ingorane zihanze igihugu ni mu mutege yombi
ibi bintu tugize iminsi tubona byahindutse ingendo ku bategetsi b'u Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye umukuru w'inama nshingamateka n'abandi bategetsi yo gukindaga abarundi no kubatyoza aho hamwe bavuga ko abarundi ngo badashonje ahandi naho bakabita ibigugu n'ayandi majambo ateye isoni n'ingendo twebwe tubona ko garagaza ubwibone n'ububi abo bategetsi bafise bwo kubona barije amatora abarundi bakabihorera bakaba bariko barabiba amafaranga yabo birirwa baratanga mu makori naho nyene bakihorera bakaba bomorera amazu yabo bakihorera bakababuza imirimo itandukanye mu gihugu bakihorera aho biboneka ko muri kino gihe abarundi batari bake babohewa amaboko imugongo nabo bategetse nyene ibyo navyo nyene bakabona baravyihanganira ngaha nagira mbwira umukuru w'igihugu kwiyabonye yihaye ubutegetsi abarundi tukihorera ntibisigura ko turi bigugu ntiyihende umukuru w'igihugu yabonye bariko bariba itunga ry'igihugu bafatanije n'umukenyezi n'abana biwe akabona abarundi turahoze subugugu na gatoya ivyo uretse ko bitesha agaciro abarundi n'igihugu abarundi barazi ngene berekana ko atari bigugu rero Evariste Ndayishimiye narindi abarundi bazobimwereka ko atari bigugu nkuko yirirwa arabibita nkuko kandi banavyeretse nabandi muri kahise
mbega umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko umunyagihugu w'imishiha ngo adakeneye amadolari yiyumvira ko uwo murundi ayobewe ko amadolari ari akoreshwa mu kurangura igitoro ifumbire n'ibindi bintu byankenegwa hanze y'u Burundi none umukuru w'igihugu yoba atabona ko byabaye umuzi wibuye mu gihugu
dusozerene ano makuru mu nkuru ijanye n'igisata c'indero ivugwa mu ntara ya Kayanza abayobozi 57 mu ntara y'indero ya Kayanza nibo bakombowe mu mabanga yabo muri bino bice bibiri bya mbere by'umwaka w'ishure bamwe bakaba bazize ko badashoboye kurangura imirimo bashinzwe n'ubundi bube gitongoresha nabi ubutunzi bw'amashure n'ibindi ibyo buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Demi Cicahayo akaba yabishikirije kuri no wa mbere uheze muri komine Gatara y'intara ya Kayanza mu nama yagiranye n'abarongoye ubuzi mu ntara ya Kayanza Ale Majeste Barenga
mu mvunyamukuru zashyizwe na buramatari w'intara ya Kayanza zatumye abayobozi basubizwa harimo kuba hari abayobozi atakazi bari bashoye abandi nabo amashuri bari barongoye yaronka ibibanza bibi mu bibazo bya leta abandi nabo bakabazize unyonyezi no gushurashuza abo bajejwe kurera buramatari w'intara ya Kayanza remikisha hayo akavuga ko hari n'abakombowe kubera kugarariza itegeko ry'umushikiranganji w'indero ryasaba ko kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere bategerezwa kuba barahaye impapuro z'umutsinda abanyeshuri bose bahejeje amashure buramatari mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo bihanze igisata cy'indero yasabye abayobozi b'indero makomine kuza baragirana inama iminsi yose kuwa gatanu n'abayobozi b'amashure kugira ngo banahane ibyiyumviro abayobozi b'amashure nabo basabwe kugirana amanama n'abigisha iminsi yose kwa gatandatu wa nyuma w'ukwezi amakuru ava ngaho mu Kayanza akabanza yavuga ko hariho n'abandi bayobozi bashobora gukurwa umwanya n'umwanya ni mu gihe hariho gusasuma ruriko rurakorwa rw'abanyeshure mu ntumbero yo kumenya igitigiri by'ukuri by'abanyeshuri bari muri iyo ntara ibyo bikaba byaturutse ku bayobozi batanga ibitigiri by'umurengera kugira barunswe amafaranga menshi ikindi nuko hari itegeko ryo kuzosubiriza abayobozi batize kaminuza bagasubizwa n'abafite impamyabushobozi yo muri kaminuza
ino ngaha nyene amakuru twabateguriye aciye arangirira nshimire mwebwe mwese mwafashe umwanya kuyumviriza ndabifurize kugira urweze mu byanyu no mu banyu tuzosubira
Amakuru, makuru, yaranjirundu.